Yo, harageze kumviza cha kiganiro umudiho wa rege.
Urakunda kiganiro umudiho wa rege?
Eh, ndagukunda nyene.
Ah mwana.
Umudiho wa rege.
When you remember Oma, Africa.
Musango hiwanyu numudiho wa rege.
Nejewe zigimale iyo nomvese kobene wachu babarundi muriko mura gwana biram babazu mu tima duko rere ama oro.
I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Happy day, morning, fear at tea. Esu musi wose wokwamara umunezero ku bantu bose.
Ndabaramukije nongera ndabayikaze n'inshuti bakunzi na magenzi baradio sanganye mu kiganiro umudiho wa rege kya ukwagira kozina bw'umuririmbye cyangwa umugabo waririmbye bari mu mudiho wa rege. Ikiganiro umudiho wa rege mugirukirana komise nk'amangombwa gitegurirwa na Jebalene ya Byarimana.
Muntu tumviriye isanganiro. Urahombye. Urasizwe n'amajambere n'ukuri.
Ikiganiro muri warege nguko bisazuka bakigizwe n'ibice bitatu mu cyo cy'ambere tubagira ku buzima bw'umurimvye cyangwa umugabo baririmvye. Bari mu mudi warege twashikiriza zimwe mu ndirimbo zabo. Mu cyo cya kabiri turabakanya abakunzi ba kino kiyago. Mutaje mu bicejeje komeye ura telefone mu cyo cyanyu twasigurira ururimbo ruri mu mudi ho warege.
This was brought up Mali.
O yari umuvukanyi wanje ba Mali.
Peter Tosh. Uroy. That's Black Uhuru.
Uyo ni Black Uhuru.
Hi, this is Renati Dreadman.
Ah, uoni jewe Nati Dread.
They all sang for peace and reconciliation between brothers and sisters all over the world.
Twese turirimba amahoro n'urukundo hagati y'abavukanyi ku isi yose.
Mu kiganiro cyacu kuri uno munsi mu cyacu buzima tubagira ku buzima bw'umuririmbyi Raseka Winsebe wo mu gihugu cya Ethiopia. Ni muri bamwe mu banyajamaika basubiye bavuye muri Jamaica baza kuba muri Ethiopia, aho bita a promised land, nkuko vyaririmbwe kera na muri reggae na Bob Marley. Twashikiriza zimwe mu ndirimbo ziwe mu cyo cya kabiri. Turabakanya ngo mutashe kuri ya mihora musanzwe mumenyereye, nawe mu cyo cya nyuma tuza kubasigura ururimbo God Bless the Woman turirimbirwa na Lucky Dube. I Told Them na karirimbo turirimbirwa na Raska Winsebe. Ikiganiro no mudi wa rege.
Love, black dignity. Move of Babylon, that children keep improving. It's part and parcel of the Father's plan. And all you backbiters, all you backsliders, how shall you stand in hell? And I say, hold them high and high, hold them. Lift up, up fully. One for all and all for one, I told them, nothing new under the sun. I told them, put down the violence, put down the gun. I told them, stand your ground till cross is done.
This was Brother Bob Mali.
Oyari umuvukanyi wanje Bob Mali.
Peter Tosh.
Peter Tosh.
Uroy.
Uroy.
That's Black Uhuru.
Uyo ni Black Uhuru.
Hi, this is Renati Dread Man.
Ah, uoni jewe Nati Dread.
They all sang for peace and reconciliation between brothers and sisters all over the world.
Kwese tulirimba amahoro n'urukundo hagati y'abavukanyi ku isi yose.
Ikiganiro n'umudi wa rege kuri radio Isanganiro mu mwaka w'1955 mu nyuma y'urugendo mu mazinga Karaibe ya Haile Selassie yari umukuru w'igihugu cha Ethiopia yaciye atanga ubutumire aho butumire aba nyafrika abirabure ati nimutahe abaha karibu baje mu gihugu cha Ethiopia aho mbere yabemereye ko azobaha yari kubaha isi kugira ngo babeho 12 rero bakaba baciye bemera hanyuma barashika gushika mu gihugu cha Ethiopia abavuga ati bagiye mu gihugu cyabo kuko murazi uko abirabure mu kokera abazungu babatwaye mu zantwaro z'ubuja esclavagisme nk'uko babivuga wasanga abirabure bakura muri Afrika bakatwara hariya mu bihugu vya Amerika rero ni muri iyo ntumbero Haile Selassie yabatumye ko ati mwebwe ndusubire hariya muhira nzobaha aho muba nuko rero uyo Ras Kawinsebe hamwe n'abandi baca baraja mu magaruko bati reka twisubire mu kasi kacu niho rero uyo Ras Kawinsebe akaba unye ari mu gihugu cha Ethiopia mbere wewe nta nibirato yambara akavuga ati bamujije gituma tambara ibirato ati nukugira ngo kubera twavuye mu isi ati tugume tugira no vuga ati imi kubaho no kwisi ngira ni migenderanire myiza n'isi ati rero mpunye hasi kwisi mba nimvo yuko rero ari ibintu ndi ndi mwisi inyene ati mbere akavuga avuga yuko murantunga na cyane cyane ikuntu abarasta rastafarisme ishiri imbere ibintu kama ibintu ata ibitwovuga ati umuntu akaba umuntu we nko mu gifaransa kandi naturel cyangwa natural mu rurimi gwi ico ngereza mbere uyu Raseka Winsebe hamwe n'abandi bavuye abo 12 bavuye muri Jamaica bati twagarutse kugataka kaba sokuru bacu agataka kiwacu nk'abanya Afrika inyuma ya I told them naho dukurikira na karirimbo End of the World na karirimbo na kwenye turimbigwa n'umuririmbyi Raska Winsebe ikiganiro n'umudi wa Radio Kuradio Isanganiro. We'll be right back. ikiganiro n'umudiho wa rege kuri radio sanga twa turi mu gice cy'abantu bashikiriza ubuzima bw'umuririmbye Raseka Winsebe umwe mu barasta bavuye muri Jamaica bagasubira muri Afrika muri Ethiopia aho baba unyubako bahitwa Ishashamena ni hariya mu gihugu cya Ethiopia. Rasa rero Kawinsebe ni wagira ati abantu baramaze kucika ibikoko ati bosi umeze uravye kambere nibiduki kijena hano ati abantu sanga ari ibintu biri mu kajagari gusa ati icyo abantu bagomba nokwerekana gusa abantu berekana umuno cyangwa umwina wiki kugira ngo gutwara ukwerekana yuko bakomeye ati ivyo onye ntivyari kubuko nkuko rasta babivuga ati vyose rero vyari kuba biba mukuri abantu bakaja mukuri mbere akaba yaci asubira mu murungu bibiliya ati nkuko vyamye kare ati niko bizokwama ibihe vyose akibaza rero ati akabona ati kubona baragarutse mu gihugu cya Ethiopia ati basubiye aho mu kubutaka bwabo inyuma ya End of the World unaho dukurikirana karimbo Touch of Tension na karimbo turimbigwa na Raska Winsebe ikiganiro muriho wareki.
I'm just passing through. I got my goals, got works to do. And now they check I don't have no shoes.
Good question.
I'm up from Shash on the Isuzu. I'm in Addis on the taxi blue. And now they check I don't have no shoes.
Good question.
Babado, 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 good. Babado, 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 good. Tennessee.
digging my tea on land. Rastaman in the promised land, no question. I'm rocking now this cosmic plan, standing in Mount Zion land. Rastaman in Africa land, no question.
Je sais, Rastafari, moi c'est Tiken Jaffa Koli. Quand je suis au Burundi, je suis toujours branché sur la radio Isanganevo. Rastafari, Africa.
Abedi Nyandwi, ugribe vyezo baba mama wa Africa. Raska Wintsebe, akafise ichizere, na chane chane kubanu wachinyizwa igihe kirekire. Hanyuma rero ngo abarastafari bo muri Ethiopia bakabizera yuko umunsi isi izobona yuko abantu bavugwa muri Bibiliya ari abirabure ari rero aho rero azoboneka rero amahigwe ya kazoza keza akaba rero Raseka Winseba akaba ari umwe mu baririmvyi barege bakomeye cyane mu gihugu cya Ethiopia akaba abanguko nanajije kubivuga n'abandi baje bava mu mazinga yo muri Jamaica cyangwa mu Caraibe akaba ba ahantu bita Ishashamane ni mu gihugu cya Ethiopia akabana n'umuryango wiwe akaba yavuye mu mazinga Trinidad haraciye imyaka myinshi akaba rero atanga ivigwa byo kwigisha muzika acoustic ari kumwe n'umuryango wiwe yigisha abantu eka mbere n'ivyumviro vya Rastafari Raseka Winseba akaba yarasohoye mbere n'urukurikiranye yise Tough of Tension ngo mu kanya mwamejeje kumva akaririmbo ako karirimbo kitiriwe ugo rukurikirane ubwo rero nibwo buzima bw'uno muririmvyi akaba ari uwavuye mu mazinga baba abirabure batwagwa n'abazungu kera n'umuzukuruza w'abirabure bari batwawe kera ari muri za Amerika no mu mazinga kenshi wasanga batwagwa n'abazungu cyo kurima ibikaju mugabo mu gihe mwaka wa 1955 umwami w'abami Haile Selassie yaje kugira urugendo mu mazinga yo muri Caraibe akaba yabwiye abifuza yuko bosubira ku isi bemerewe isi y'abati yo muri Afrika bati bashobora kugaruka hakaba rero harimo 12 barimo Raseka Winseba zoje turababwira nabo bandi Promised Land na Karimo turimbigwa na Raseka Winseba.
In the promised land, Ethiopia's the sweetest land I've ever seen.
Ethiopia's rainbow promise, red, gold, and green. Ethiopia's wondrous mountains and healing streams. Ethiopia's future growing in her children's dreams. Ethiopia, that's where I stand. Ethiopia, the promised land. Da 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 da, da da da. Divided we fall, one Jack, one aim, one destiny. The other world's call, Tigray, Amara, Sidamo, Walaita, Gurage, Oromo, Koko, Far, Afar, Adare, Ethiopia. That's where I stand, yes, Ethiopia. Our land, where the gods love to be. As bees to hive, gather thy children to thee. Storm clouds gather, returning home, rebuilding, revitalizing beyond rockstone. It's Ethiopia. That's where I
ubu naho dutandukire kuje cyakabira bato bakanya ko gutasha mu bikishije ku mihora ya telefone. Irindwi na gatandatu za mirongo munani na gatatu n'icyenda na mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo munani na gatatu n'icyenda na mirongo itatu na gatatu ibi na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu. Halo, mahoro.
Mahoro parene.
Ibana bimeze gute?
Asimuwe ratari umuceri ko yaze kuri za memwe muzabazima.
Mutoto wa Muramvya.
Nuzwe ni mara tetire tina marofu maisha ni ya Mungu kama kawaida.
Twagiye mu mudi wa rege.
Wakore radio isanganiro ari mu parene n'umujyango wiwe na bweti mu Johani kwe.
Urakoze cyane.
Sina siriro akizimana mu leta tube za America n'umuzu ku radio isanganiro na Nepo. Yego ni bagiye na Venerando ni bagiye n'umugore wanje n'abana bibanze tube nga mukanyosa. Aba turi kumwe bose n'abanyamwara bamanuka na magara mu Rodrige. Yego ni bagiye na Didaki na Mutama bivuza na Tadari mu Zambia. Yego ni bagiye na Ange na Jabani muri Australia.
Ugira ibihe byiza, ugira ibihe byiza, ugira ibihe byiza. Hallo. Hallo. Umuri ho warege ku radio isanganiro. Hallo. Hallo. Teddy Afro umuriri ivyo mu gihugu cha Ethiopia. Atileman Lebash
Aro
Yambu
Mahoro chane venera
Mahoro
Bimeze neza
Niko meze neza kabisa
Twagiye mu mudi wa rege
Ahuta mere kuri mwege nyene
Ego di
Mujango wa wose
Aha
Abo turi kumwe ga mu kazi gaka sina bibagiye
Ego
Ngenda bisaba byo sanganiro abakunzi b'umudi wa rege ababyeyi banze n'abavukana bose bari mu cambu
eh
n'ibyo mutete wa murambye singa mwiba kero zo sitare singa mwiba giye mafrese na teodene singa mwiba giye sabasawa
urakoze cyane
komera
nuko nuko la maria karela mabema allo
allo
mahoro reza tuvugana nande
nimetugishuvi
nepo na mahoro hiyo
ni sawa bale
twagiye Urakoze cyane. Yego di. Uragize neza cyane ugire visa byiza lo. Africa na Teddy Afro. Hello. Woo!
We are
Yo 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 bimeze gute Yep mukozi w'Imana aro Yego!
Emwa ukamba ntelera
ko. Yego ana magambo na masole tulimo. Amagambo tenzeneza.
Nari na kwebwe data ino tulimo dai na hena magambo gari masole muhai.
Yaho ni vyene.
Emba na leka tukendele yoni na asho mu mudiho wa rege.
Twage mukozi w'Imana siri yako muchumi. Uri hari pef muri Australia.
Ego reka ndaze na Wanga na shabantu bose bari ku barumvikana bya
We
Eh kwa machano gira na shabantu bose bakuru bwe so bakora kuri disa ne kan mabuye mu
Urra koza chane
Hala sito kwibagira gutanga igenda gitose da
We
Ego amachetokera mase abari ko barahurumbira kwinjira muri cooperative ingazi igenda nyitora disangira kuri cooperative imbere. Ama bantu bo bose bari ko barahurumbira disangira no kusanga abantu batayi no bana bwa TV bahise mu neza computer iradi bezene na cyane. Ndo kugira gutacha n'abantu bose bakunda kwicinga mu bumbi. Reka n'abari ko barafacha abagu bakaje kugira abagwanyo coronavirus.
Urakoze cyane ugire bihe byiza ngaho muri PEF muri Australia mu bandi mu dukorera kuri WhatsApp akamurungu zagari akamurungu ore na gay Wewe yari siri yako mukozi w'Imana hariya muri Australia tuwa Kirundi munywanyi wa nyuma ro Hello Aro Aro Ye bimeze gute kamwene wacu
Ukurinda simo witeka
Tuvugana nande
Metre
kwa fere nyaranji mutambu twagiye mu mudi wa rege
Uwambeni wenyene
Ndagushimiye cyane
Umufasa wanje Francine ni kudu bya tishye na zose
Bambere yambo wa mujyango wawe metre kwa fere nyaranja
Barakumba hinge se mbona onye Yegire mahisani ya Mungu
Yego
Genera Ukwetu w'Imana siri yake
Yego
Rukero Kuri rutange yena nyizo zira bisanga tashwana mu ngira ngira tabasu.
Nyaranja we.
Za.
Ugire bya byiza mugenzi.
Komera zutiyana.
Nuko nyuma izo naje wona dutandukire guca cyanye bato basigura uri mbogora kwa kabari. God bless woman. Torembegwa na Lucky Dube.
Hemaka yeka. Bararirimba koko. Mwose kurira gayemi.
Ubu hari ndirimbo zisoba kwera, dutaha uru ndirimbo ziririmbamo, akana kanya kumviriza izayiwe mu Kirundi.
gicugu hagati naramuvise asenga cyane kandi atekereje mu bitonzi yasengera abana biwe yasenga kubera indero yabo ama gasengera n'umugabo wiwe yamutanye abana turayagiza iminsi yose ncungu mugabo hariho izo twibagira izo nazo n'abakenyezi bo kuri no si ntacho batinya barahagarara bagaranira kukuri ntacho batinya na gatoyi barahagarara bagaranira ukuri oh oh mana heza gira abakenyezi oh oh mana heza gira abakenyezi oh oh mana heza gira abakenyezi oh mana heza gira abakenyezi mana heza gira abakenyezi na hibihe biba bikomeye bameze neza cyane batuje kandi babidunje nacho batinya nakim barahagarara bagaharanira kokintu cyukuri ntibatinya amabanga barahagararira ukuri zagira abakenyezi oh oh mana yezagira abakenyezi oh oh mana uhoraho yezagira abakenyezi oh oh mana yezagira abakenyezi ni kuri yo nsigwana yo nsaze kino kiganiro cyacu kwa dusamiye mu nzira ngo menyeshe uko muce cyambere twabaye agiye ku buzima bw'umurimvira ska on stable mu gihugu cha Ethiopia twabakanye kwa gutasha mucije ku mira telefone muce cyane twaduheje kubasigurira God bless the woman turimbigwa na Lucky Dube kandi bakengurukire mwe mwese mwakurikira kinyo kiganiro abatahije abari mu buhinga bw'ivyuma nabo nyinka banda bakengurukiye ikindi kiganiro ku munsi nk'inka ya mango mugire ibihe byiza mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio isanganiro
Umuziho wa reggae.
When you remember Oma, Africa. When you remember Sid, Black. When you hear all this madness. When you think like I, Rastafari.